Matayo ikigabane cya gatandatu.
Mwirinde ntimugakorera ibyiza byanyu mu maso y'abantu kugira ngo babarabe. Nimwagira mutyo ntimuzogira impera kuri so wo mu ijuru. Niwagira ubuntu ntuzovugisha inzumbeti imbere yawe nk'uko indyarya zikora mu nsengero z'Abayuda no mu nzira ngo bashimwe n'abantu. Ndababwira ukuri, baramaze guhabwa impera zabo. Ariko weho niwagira ubuntu ntumenyeshe ukubamfu kwawe icuku ryo kwawe gukora kugira ngo ubuntu bwawe bugirigwe mu mpisho, kandi so abona ibihishijwe azoguhera. Iyo musenga ntimukabe nka za ndyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu nsengero z'Abayuda no mu mayira abiri ngo biyerekane imbere y'abantu. Ndababwira ukuri, baramaze guhabwa impera zabo. Ariko weho iyo usenga uje haruguru mu nzu yawe wugara umwango usenge saba mu mpisho, kandi so akuboneye mu mpisho azoguhera. Kandi nimwasenga ntimukabomboranya amanwa nk'uko abanyamahanga bagira biyumvira yuko bazokumvirwa kubw'amajambo yabo menshi. Ntimuzose nabo kuko saza ibyo mukenye mutaramusaba. Nuko musenge mutya muti: Data wa twese wo mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ugomba nibibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uduhe ibyo kurya dukwiranye uyu munsi, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubibabarira abaducumuye ko, kandi ntutujane mu bitwosha nabi, ariko udukize wa mubi, kuko ubwami, ubushobozi n'icubahiro ari ibyawe ibihe bidashira. Amina. Kuko nimwaharira abantu ibyaha byabo, na so wo mu ijuru azobaharira namwe. Ariko nimutaharira abantu ibyaha byabo, na so nawe ntazobaharira ibyaha byanyu. Kandi iyo mwisonzesha, ntimwijigwe nk'uko za ndyarya zigira, kuko biyoberanya mu maso ngo babonwe n'abantu ko bisonzesheje. Ndababwira ukuri, baramaze guhabwa impera zabo. Ariko weho niwisonzesha, wisiga amavuta mu mutwe, wiyuhagire mu maso ngo ntubonwe n'abantu ko wisonzesheje, ariko ubonwe na so aba mu mpisho, kandi so abona ibyo mu mpisho azoguhera. Ntimukirundanirize ubutunzi mu isi, aho inyenzi n'ingese bibumara n'ibisuma bikimba bikabwiba, ariko mwirundanirize ubutunzi mu ijuru, aho inyenzi n'ingese bitabumara, hatariyo n'ibisuma byimba ngo byibe. Kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho umutima wawe uzoba. Itara ry'umubiri ni ijisho. Ijisho ryawe iyo ari ryiza, umubiri wawe wose uburi n'umuco. Ariko ijisho ryawe iyo ari ribi, umubiri wawe wose uburi n'umwiza. Nuko wa mucuba muri wewe woramukubaye umwiza, uwo mwiza wongana ute? Nta usaba abami babiri, kuko yo kwa nk'umwe agakunda uwundi, canke yo guma kuri umwe akagaya wa wundi. Ntimushobora gusaba Imana n'itunga. Nico gitumye ndababarira nti: Ntimukaganyira amagara yanyu kubyo muzorya canke kubyo muzonywa, canke umubiri wanyu kubyo muzokwambara. Mbega amagara ntaruta ibyo kurya, canke umubiri nturuta imyambaro? Nimurabe ibiguruka byo mu kirere, ntibibiba, ntibishwabura, kandi ntivyimburira mu bigega, ariko so wo mu ijuru arabitunga. Mbega mwebwe ntimubiruta cane? Ninde muri mwebwe yoshobozwa n'amaganya kwisumbya uko yareha nk'ukuboko kumwe? Ni kuki mwiganyira ku vyerekeye impuzu? Nimurabe amashugwe yo ku misozi ingene akura, ntiyirigwa aratama, ntajisha impuzu. Ariko ndababwira yuko na Salomo mu bwiza bwiwe bwose atarashajije nka rimwe muri ayo. None Imana ko yambika ibyatsi byo ku misozi ityo biriho uyu munsi, ariko nk'ejo bigaterwa mu ziko, mbega ntizorushiriza kubambika mwebwe abo kwizera gukemye? Nuko ntimukiganyire ngo tuzorya iki, canke tuzonywa iki, canke tuzokwambara iki, kuko ibyo byose abanyamahanga ari byo bitwaririka. Ariko so mu ijuru arazi kw'ibyo byose mubikena. ariko mubanze mwitwariri ku bwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo, niho ibyo byose muzobyongerwa. Ntimukiganyira ivyejo, kuko umunsi w'ejo uzoba wiganyira ku vyawo, umunsi ukwiranye n'amagorwa yawo.